Nzamba.
Nzambira samirana.
Radio Inzamba gatika kawe kaze kuri no sango ry'amakuru twabateguriye yo kuri no wa mbere turi kwigenekereza rya 19 mukakaro amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Nadine Kanyange n'umwigeme yafashwe muri komune Mabanda mu ntara ya Makamba ajanwa ahantu hatazwi. Abaryango n'abaharanira gatika kazi na muntu bakaba bafise amakenga kubijanye n'ubuzima bw'uwo mwigeme. Ingoma y'u Burundi ngo nikimenyetso cinganje mu gihugu abarongoye igihugu ngo bari bakwiye kuba mu bambere mu kugikingira. Ibyo nibishikirizwa n'uwanonosoye kahise ku Burundi ahanegura ko umukuru w'igihugu atarakwiye gutanga ingoma y'u Burundi nk'akaganuke ahaye mugenzi we wa Tanzania. Amakenga ni yose mu banyagihugu bari batetejwe izabo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara ca Rumonge mu gihe abajejwe intwaro bababujije kuzosubira kuba aho hantu. Bavuga ko batabona iyo bazoja kuba bagasaba intwaro kuba ahandi bakikumusaya. Kuri mikro muri kumwe na jewe Arisa Kimana, dusubire tubaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Aya makuru tuyahere kuri no nkuru iciye ku masonga. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo azwi ku izina rya Miburo Jonathan w'imyaka 60 atari bwubake caratowe ku muhinga mwakuru no w'Imana ku mutumba wa Cibari muri komine y'Intara ya Muyinga cene na ku mugozi mu nzu kwa mukuru we nk'uko amakuru ava mu bajejwe intwaro wa Cibari abimenyesha. Ikiri nyuma y'urwo rupfu rwa Miburo Jonathan kikaba kitashoboye kuja habona. Bamwe mu kibano banyakwigendera bakavuga ko yarafise ingorane zo mu mutwe ariko ntibashobora kwerekana isano riri hagati y'ubwo bumuga n'urupfu rwiwe. Eka n'igipolisi kikaba atana kimwe kivuga ku mvu z'urupfu rwa Miburo. Tubandanirize mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu ayifatwa rya Nadine Kanyange rihagaritse umutima bajejwe agateka ka muntu. Uyo mwigeme aba muri komine Mabanda intara ya Makamba yafatiwe aho nyene mu Mabanda mu ijoro ryo kuwa gatanu heze hari nk'isaha zitatu nk'uko bivurwa n'umwe mu baranira agateka kazi na muntu Pacifique Ninazwe. Watwaye ishyirahamwe Fokode yemeza ko yabimenyeshejwe na bamwe mu nshuti z'uwo yafashwe. Kuri we igiteye amakenga n'uko n'ubu icyatumye afatwa n'uburyo afunzwemwo bitaramenyeshwa abaryango biwe.
Amakuru dufite avuga ko abo bamufashe bari barongowe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Makamba Merowe Mpuzwe n'Imana. Ayo makuru kandi avuga ko iryo joro Nadine Kanyange yariraye mu gasho ka komisariya y'igipolisi aho mu ntara ya Makamba, maze bukeye ku munsi wa gatandatu hakiri mu gatondo haramusohora bamujana ku rugo rw'uwarongoye iperereza aho nyene i Makamba. Uyu nawe yoba yahavuye amumanukana kuko amakuru yahavuye ashikira abajyango avuga ko Nadine Kanyange yashikanywe mu gasho kiperereza hajya bita kuri katedrale i Bujumbura igihe cy'isaha 8 ku munsi wa gatandatu. Amakuru kandi yahavuye ashikira biwe nuko ejo ku munsi w'Imana Nadine yoba yarasohowe aho mu iperereza akajanwa kwa Merowe Ntunzwe n'Imana i Bujumbura. Ibyo dutangaje uko tutumva ico bisigura ingene bo musohora bakamutwara ku muntu. Ikindi twumvise nuko ni telefone ya Nadine Kanyange gushika kwa gatandatu mu ijoro yari yagumye iriko irakoreshwa. Abajyango ntibigeze bamenyeshwa aho wabo apfungiwe, ntibigeze barekurirwa kumubona, ntibigeze bashobora kumuvugisha. Ibi bintu tukumva ko biteye amakenga.
Pacifique Nazwe ariyamiriza kandi ivyo gufata abantu bidaciye mu mategeko biguma vyibonekeza mu gihugu.
Abantu baguma bafatwa, ifatwa ryabo rikamera nk'uko banyuruza, ugasanga bafatwa ata mitahe y'uko bafata mandadare yerekanywe, ugasanga iyo bafashe ntibavuga icyo babafatiye, ntibavuga iyo babajyanye, imiryango ntibwirwa aho abo bagiye gupfungirwa. Ari nabyo kenshi bikunze kubyara ko abafashwe baheza bakabugwa irengero ryabo. Leta y'u Burundi irakwiye guhagarika iyi ngendo igayitse, ingendo kandi idahuye n'amategeko. Ntibyumvikana igituma boza gufata umuntu mu ijoro, ntibyumvikana igituma amufata baterekanye umutahe. ibyo bintu nibihagarare kuko binyuranye n'amategeko bikongera bikakunda kubyara ibara cy'abaheza bakabugwa irengero ryabo.
Inzamba
ngo kubona president Ndayishimiye agabira mugenzi wa Tanzania ingoma ngo nuguhemukira ibanga ry'imigi gujanye n'ingoma y'u Burundi isanzwe isigura inganji bivugwa na Jeremie Atungimana ngize ibyigwa bya kahise akaba n'umunyakaranga avuga ko ingoma z'u Burundi ari tunga ntagereranywa rikingiwe ku rwego rwa ONU mu gisata cha UNESCO. Abategetsi b'u Burundi ngo nibo bari bakwiye gufata ya mbere mu kingira iryo tunga nk'ikimenyetso kidasanzwe c'u Burundi. Inkuru ya Beni Axel Akana.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gusezera mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan bumwe mu buganuke yamuhaye ingoma. Ingoma rero y'u Burundi kama kayo ikaba isigura ubutegetsi inganji nk'uko bivugwa n'umunyakaranga Jeremie Atangimana yanonosoye ivyigwa vya kahise. Kubwiwe ngo ingoma iri mu minwe y'umutegetsi nk'umukuru w'igihugu iba yubashwe cane kandi ntibikwiye kugabwa. Bavuga ko ibisa n'ingoma yabaye igitere kego c'ubwami bw'u Burundi bita kagenda ibigabwe.
Ingoma rero turavye insiguro zayo zijanye cane cane nuko ingoma isigura ubutegetsi. Baravuga bati ku ngoma ya naka dufate ku mutegetsi hari no munsi munavuga ati ni ku ngoma ya Variste Ndayishimiye kuyitanga kurya mu birori nka biriya aye ni kimenyetso gikomeye ariko kitari ngombwa kuko ingoma iyo ishitse novuga mu maboko y'umu mwubahwa umukuru w'igihugu nkurya no kuvuga yuko ibisa nka karyenda aho ndikonjira mu nsiguro za kera yuko ikimenyetso twaye dufite cyari gikomeye yari ingoma karyenda. Rero kuyitanga nibaza yuko atari byiza cyane kuko ubusa n'utanze igihugu ubusa n'utanze kidodo cy'igihugu.
Ikindi Jeremie Atangimana avuga ngo nivyumvikana ingene ingoma z'u Burundi zashizwe mu itunga ntagegwa rya UNESCO kandi rikingiwe zisigwa ayandi mabara canke igahabwa ibimenyetso atari by'u Burundi.
Gufata ingoma ukayishyira ko amabara y'u Burundi na Tanzania naho bitandukaniye no kuyihindura kama kayo kuko ingoma uyishyira ko ibimenyetso biranga u Burundi no kuvuga yuko uyishyira ko ibimenyetso idarapo ry'u Burundi gusa. Ibyo twabonye urashobora kwishyira ko idarapo ry'ubumwe bw'abarundi kuko ni ibintu biranga u Burundi mugabo ibindi kuba kuyaka imero yayo kama. Ibyo rero nibaza yuko bituma ingoma ita agaciro no kuyitesha agaciro no kutamenya agaciro ingoma ibifise ufatiye ku buranga bwayo ufatiye karanga k'ingoma uko ingoma yabwirizwa gufata. Ingoma yayifashe no bahinga ikinisho canke ikintu ushobora guha umuntu uwo ari bo wese.
Igihe ingoma z'u Burundi zashigwa mu itunga ridasanzwe ntagegwa rya UNESCO muri munyonyo umwaka 2014 abategetsi b'u Burundi bari bihaye ihangiro ryo kuzikingira no kuzisubiza iteka ibanga n'imigigwa kama yazo.
Daniel Nzamba mu makuru avugwa hagati mu ntara tuyahere mu makuru ajanye n'imibano aho abari bateshejwe izabo n'amazi kiyaga cha Tanganyika yari yateye ku nkengera yacu mu ntara ya Rumonge bari bifuza gusubira mu zabo kuko nywa amazi ariko aragabanuka. Ariko rero abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Rumonge ngo bakaba bababwiye ko ico gice bahora bamwe ngo atawemerewe gusubira kucubakamwo abanyagihugu bagasaba ko boronswa ibindi bibanza. Inkuru tubaza Diane Nkuru Nziza.
Abo banyagihugu bari bakozwe ko cyane niyo myuzurira bari cyane cyane ku mitumba ya Kanyenkoko Kayamba mu gisagara cya Rumonge hamwe no mu gisagara cya Magara muri komine Bugarama. Abari abasembereye kubabanyi iki gihe bariko bariruhutsa baratanguye kubaka utuzu twifata kibanza bizeye ko hamwe yomaka neza bose basubira bakubaka bagasubira aho bari basanzwe bari. Ariko umwizero wabo wamaze umwanya muto abajeje intwaro mu ntara ya Rumonge bamenyesheje kwabo banyagihugu ko atanumwe ari kuriwe kuzosubira kubaka muri ico kibanza kuko leta izo cigisubira ko ngo kibe ico gukingira ikiyaga Tanganyika. Abo banyagihugu bobo bakaba batagira bacira nayo bamira basigura ko batabona aho bazotungira imiryango yabo narijya bari bafise amikoro make basaba kwabo bajejwe intwaro mu rumonge gukora uko bashoboye kose bakabaronsa yandi matongo yo kubakamwo ibiharuro vyatanzwe ubwanyuma n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutabara mu bihe z'ibiza n'isibe zerekana ko amazu yababa 2000 ariyo yasituwe n'imyuzurira mu ntara ya Rumonge kumugwa mukuru w'iyo ntara imiryango 32 igizwe n'abagabo abagore n'abana begeranijwe mu kigo citwa Semina mukibuka kwa ayo mazi ayatanganyika yatanguye kwimura iyo miryango kuva mu mwaka w'2020 ariko biza kunyoka kuva muri ntwara n'umwaka w'2021 amakuru avaho muri iyo ntara avuga ko muri kino gihe ayo mazi ariko arasubira inyuma ubukebuke ntitwashoboye kuronka bura matari w'intara ya Rumonge Consolation Nitunga kugira ngo twumve ico bategekanya kuri abo bantu
urakoze Diane Nkurunziza mu makuru ajanye n'uruja n'uruza ku mipaka naho abakoresha umupaka w'ikobero uri mu ntara ya Muyinga kuri ibe bw'u Burundi n'igihe cya Tanzania mu rudandazwa ngenda mbibe canke bafata izindi ngendo baja mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko barashimishwa nuko uwo mupaka wasubiriye gukora ukuri kwamye maze abadandaza abe n'izindi ngenzi ngo bakaba bishira bakizana inkuru dushikirizwa na Vanessa Muiteka
Inyuma y'ukwizi kuringa umupaka wa Kobero wuguruwe urujo n'uruza rw'abantu eka n'ibidandazwa rurashimishije abadandaza bamenyesha ko ibifungurwa nk'umuciri imitobe itandukanye hamwe n'impuzu byasa n'ivyabuze ku isoko nkuru ya Muyinga no mu yandi masoko ubu byasubiye kuboneka ku bwinshi naho ibiciro byavyo bitagabanutse bishimishije eka n'ingenzi zica kuri uwo mupaka zikaba zarasubiye kwibonekeza ku bwinshi aho ku munsi ngo hashobora kuringana abarenga 300 baba basohoka canka binjira mu gihe utari bwugurugwe bari munsi y'abantu ijana kubijanye no kugwanya ikiza coronavirus kuri uwo mupaka harubatswe ikigo kisununuye gusumba icahahora n'inyishu y'ibipimo ikabitangwa munsi y'iminota 20 aho kera ingenzi zashobora kumara hafi iminsi 3 zitararonka inyishu abakoresha uwo mupaka bakaba bashima ko uwo mwanya wo kurindira ibipimo wagabanutse bakaba batagitakaza umwanya mu rudandazwa canke mu zindi ngendo tubibutse ko umupaka w'ikobero wari warugawe na leta mu mwaka uheze co kimwe n'iyindi mipaka y'ubutaka no mu mazi mu ntumbero yo gukumira ikiza ca COVID-19 cariko kiriyongera mu mwaka uheze abashoferi batwara imodoka nini zinjiza canke zaja gukana ibidandazwa akaba aribo bonyene bari barekuriwe kurengana
Umakuru ajanye n'ubutunzi naho ibice 37% vy'imitahe ngo niyo vyatangujwe n'amashirahamwe agera ku 62 yaronkejwe impusha mfata kibanza zitwa certificat temporaire d'eligibilité umuyobozi w'ikigo API kijejwe korohereza abanyamitahe Desire Musharitse asigura ko ubukene bw'imitahe bwatumwa ahanini nuko akiri mu ntango z'ibikorwa tumukurikire hari kuri no wa mbere mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru
kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro 2020 gushika ku igenekerezo rya 33 2021 hatanzwe ivyo twita impapuro mfata kibanza zerekana yuko umuntu ariko arakoresha uburushe neza 119 ku mashirahamwe 62 iyo ntumbero yo gukurikirana ubusho bwa bwatanzwe aya mashirahamwe amaze gukoresha umutahe ungana n'imiliyari 205 miliyoni 505 n'indwi n'ibihumbi 544,470 amafaranga y'amarundi hakaba hari hategekanijwe hafi miliyari 556 n'imiliyoni 700 n'uturenga aya mashirahamwe menshi na yagitangura n'ubandi ntiyo catangura maca azanira umutahe rimwe mugacane cane kivuge bagikomeye nuko tubona ko izo mashini baba baranditse imigambi yabo ko ziriko ziraza kandi zatanguye gukora hanyuma ivyerekeye ibikoresho vya misi yose bagenda babiza na buhoro buhoro gushika mugambi wabo urangire ibiharuro rero ni vyiza biradushimisha kandi twizera yuko mu kiringo twa twarabahaye imigambi yose izoshora kuja mu ngiro buzi bwatanzwe ni 3,023 ku 542 bwari bwategekanije
turangirize ana makuru mu nkino aho mugwi wa Dinamo ari wo waraye wegukanye igikombe cha basketball mu ihiganwa ryitiriwe uwahoze aronkoye Burundi Petero Nkurunziza utsinze urunani ku manota 65 kuri 61 muri volleyball nyene iryo higanwa rizosozerwa igenekezo rya 25 za kuno kwezi muri handball naho igikombe cy'igihugu cyose cyaraye gitwawe n'umugwi w'intwari utsinze SOS ibitsindo 27-26 Idonido na Valerie Mucho.
Iyo higanwa arugambere ritunganywa ryaraye ritahukanywe n'umugwi wa Dinamo wihariye urunani ku manota 65-61. Iyo migwi yari yagiye kuruhuka urunani rufise amanota 31-27 ya Dinamo. Umugwi wa Dinamo ukaba wagiye kwivyukiranya mu minota ya nyuma y'urukino ibona kurutsinda icihabwa igikombe n'amafaranga imiliyoni 2 urunani nago rutahukana umuriyoni n'igice. Risha Patrick Ngwizuruvugo aherutse guhabwa amabanga yo kumenyereza urunani asubiriye Aroni Kagabo igikombe cya mbere rero kikaba cyaraye kimuciye mu myanya y'intoke. Iryo higanwa gitiriwe wahoze arongoye Burundi Peter Nkurunziza no muri volleyball ririko riraba inkino za nyuma zikazoba igenekezo rya 25 za kuno kwezi. Mu gice cya kabiri gishira icya nyuma Gacosmos yatsinze Kayanza amaseti 3-3. Amicale des Sportifs de Bujumbura nayo yatsinze Ruyigi amaseti 3-1. Mwihiganwa naryo ry'u Burundi bwose muri handball igikombe mu bagabo catwawe n'umugwi w'intwari utsinze SOS ibitsindo 27-26. Mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma intwari yatsinze Rukinzo ku bitsindo 30-29 inyuma y'umwanya w'inyongera nayo SOS yakuye mu mahiganwa Brothers itsinze ku bitsindo 29-26. Mu mupira w'amaguru naho mu kurindira ko ihiganwa ry'u Burundi ritangura imigwi iriko irimenyereza mu gukina inkino za gicuti umugwi wa Bumamuru uzoserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo wanganije na Show Sport yo muri Congo ibitsindo 3-2 nayo Message Ngozi inganya na Atletico New Oil ubusa ku Burundi.
Murakoze mwebwe mwese mwari muteze abiri barakoze bagenzi bacu begeranije aya makuru kugeza aho muyumva Arisa Kimana nayabashikirije nabifurije umugoroba mwiza ahiwanyu naho butaha.